murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imirire ngo mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, tubaha ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi hakomeje ubushyamirane hagati y'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi na CNDD-FDD iyoboye icyo gihugu.
Acya telefone azambonera kure zimaze kuza baca bafata idarapo y'iwabo abariyo bashira kuri perimanasi ya SNL. Hanyuma abasenali nabavuga ati mwe ntimushoboye gushyiraho idarapo y'iwanyu kandi tubi dufite idarapo y'iwacu tugomba gushyiraho. Hanyuma abasenali base ko bashoboye gushyiraho iyo darapo y'iwabo barayishingura, bayishinguye imirwano rero kiratangura.
Uwo ni umwe mu barwanashyaka ba SNL avuga ku bibazo baherutse kugirana n'aba CNDD-FDD. Inkuru irambuye ni mu kanya. Umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru uravuga iki ku banyamakuru bafungiye muri Afurika? Turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureba igiteye ubwoba impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe itwibagiwe uyu munsi mu mateka. Ayo n'andi makuru twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana habanze atugezeho amakuru wa hirya no hino ku isi. Aloyse.
Ndakuramukije Geoffrey ndetse n'abariko baratwumviriza muri aka kanya. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje kuri wa kabiri ko ingingo yafashwe yo kubuza abanyagihugu bo mu gisagara cya Wuhan gusohoka mu ngo zabo irangiye. Igisagara kibamwo imiliyoni 11 z'abantu aho mugera wa corona watanguriye mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Iyo ngingo yari imaze iminsi 76 yarangiranye na saa sita z'ijoro ku munsi wa kabiri, inyuma yaho leta y'Ubushinwa itangarije ko ata muntu mushasha yanduye, naho hakiri amakenga ko ibivugwa n'Ubushinwa ari ukuri. Mu Buyapani ho leta yashize ibice bimwe by'icyo gihugu mu bihe bidasanzwe kubera corona, mu gihe mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere Boris Johnson akiri mu bitaro kubwo umugera wa corona. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson kuri wa kabiri yaragaragaye atarembye aho ariko aravurirwa umugera wa corona i Londres. Umuvugizi wiwe yashikirije ko atariko arafashwa n'ivyuma byo guhema ariko ko yahawe umwuka wa oxygene. Umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Dominique Raabe niwe ariko rarangura imirimo ya leta iby'imfatakibanza. Ubwongereza nta cegera c'umushikiranganji wa mbere bugira. Johnson w'imyaka 55 y'amavuko abaye umutegetsi wa mbere mu bakomakomeye ku isi afashwe n'uwo mugera wa corona. Johnson yatanguye kugaragara ko ibimenyetso bya COVID-19 ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatatu. Perezida wa Amerika Donald Trump yashikirije ko Abanyamerika bose bariko baramusengera kugira ngo akire. Leta ya Amerika igereranya ko abantu baba 82,000 bazokwicwa na COVID-19 gushika ku itariki ya 4 z'ukwezi k'umunani. Aho ni mu gihe igihugu cokaza ingingo y'uko abantu baguma mu ngo zabo, abandi bakirinda kwegerana gushika mu kwezi kwa gatanu. Perezida Donald Trump yamye ashikiriza ko afise icyizere ko icyo kiza kigiye guhera vuba. Uwavuga ko leta yafashe ingingo yo guhemba abantu kugira bagume mu ngo zabo. Trump ashikiriza ko hagati y'iyindwi n'izokurikira hazopfa Abanyamerika benshi, ariko nta gitigiri cyabo yatangaje. Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ko hakwizera ko ibintu bigiye kumera neza muri kazoza ka hafi, iciza coba kwitegura ko bishobora kuba nabi kuruta. Abaganga hamwe n'abandi bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Baluchistan mu manuko bushira uburengero bwa Pakistani ntibatonze ku mirimo ku munsi ugira kabiri ejo ku munsi wa kabiri. Basaba kuronswa ibikoresho byo kwikingira mu gihe baba bariko baravura abandi uyu mugera wa corona. Abaharurwa mu majana batanguye kwihereza amabarabara y'Ikweta ku murwa mukuru w'iyo ntara, barenga ku ngingo zo kudakoranira hamwe mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera muri iyo ntara. Abafashwe n'igipolisi basaba mbere kuba barigumira mu busho gushika baronkejwe ivyo basaba. Muri Pakistan aho abategetsi bategetse ko abanyagihugu baguma mu ngo zabo gushika ku munsi wa kabiri, hari hamaze kuboneka abarenga 400 bamaze kwandura uwo mugera na 56 wahitanye. imbohe z'abarwanyi hamwe n'imiryango yabo mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu bari mu makambi bafungiwemo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria zifise ubwoba ko zigiye guhonwa n'umugera wa corona. Ishiramwe mpuzamakungu ryishinze gukinga matati ku isi International Crisis Group ishikiriza ko igihe cyose hafuye umuntu bitera icuka cy'ubwoba kw'ikiza cya corona cyabinjiranye. Ubwoba bwatekeye abanyororo b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu barenga 10,000 hamwe n'abakenyezi n'abana babo bababa 70,000 bari mu makambi ya Al Hol na Al Roy. Amashirahamwe atanga imfashanyo akagabisha ko abo bantu babangamiwe ku rugero rwo hejuru. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ko ryatanguye gukorana na ONU hamwe n'ayandi mashirahamwe ategamiye leta mu kwitegurira ingene bobyifatamwo mu gihe byoyangara.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora, abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikirane ayo makuru. Noneho iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuihera ku muryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru, Community to Protect Journalists, ufatanyije n'indi miryango 80 bandikiye abakuru b'ibihugu bya Afrika basaba ko abanyamakuru bafunzwe muri iki gihe barekurwa. Ku barenga 60 bafunzwe ku mugabane wa Afrika, harimo 8 bari mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Iyo miryango iravuga ko kugeza ubu gereza bafungiyemo nta soko ihagije irimo, kandi ubuzima bwabo buri mu kaga ko kuba kwandura indwara ya COVID-19. Eloge Willy Kaneza yabonye urwo rwandiko.
Ayo mashirahamwe 81 yahagaze ku ciyumviro c'umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'amenyesha makuru n'itangaza makuru CPJ yandikiye abakuru b'ibihugu vya Afrika vyose muri kino gihe bifise amenyesha makuru ari mu mabohero. Navyo ni Misiri, Algeria, Benin, Burundi, Rwanda, Cameroun, Chad, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Maroc, Nigeria, Mazinga ya Komor, Republika ya Demokrasia ya Kongo hamwe na Sudani y'Ubumanuko. Irikete rijinyuma yirindi CPJ yari yandikiye indongozi zisi yose mu ndwi heze izisaba gukora ibishoboka kugira ngo abamenyesha makuru bose bafunzwe bafungurwe muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza cya corona. Umuryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko matohoza wakoze umwaka uheze wasanze umugabane urimo abamenyesha makuru bafunzwe benshi kurusha iyindi yari Afrika. Kugeza mu mpera z'2019 bari 73. Igihugu cha Misiri nico caza imbere cari gifise 26, hagakurikira Eritrea yarimwo 16. Kugeza kuwa 31 ukwezi kwa gatatu guheze, nkuko amatohoza CPJ abandanya vyemeza, abashika kuri 11 bari bamaze kurekurwa. Abagisigayeyo uretse kwa aya mashirahamwe yahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwitangazamakuru yasanzwe asaba ko bafungurwa muri kino gihe indwara ya corona isasika inganda ku isi yoseho, afise n'indi mvo isumbirije yo kubisaba. Mu basabirwa kurekurwa harimwo amenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru cigenga iwacu bo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kw'icumi 2019. Haizindwi zibiri ishirahamwe mpuzamakungu ONU naryo risavye amaleta atandukanye kurekura imbohe ryerekana impungenge kw'ikiza cya corona gishobora kwisasira inganda mu mabohero basanzwe arimwo abantu benshi b'umurengera ugereranije nawe yagenewe kwakira. Eloge Willy Kaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Willy Kaneza. Turi mu Burundi aho ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu ryamagana ifatwa n'ifungwa ry'abarwanashyaka baryo 5 batawe muri yombi muri zone ya Muranja muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ifatwa ryabo ryaje rikurikira ubushyamirane bwabaye hagati yabo n'abarwanashyaka ba CNDD-FDD riri ku butegetsi muri icyo gihugu, bavuga ko babatambamiye mu gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro ingoro y'ishyaka. Ikigali mu Rwanda, Desire Hatungimana aradusomera inkuru y'Ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bacu mu Burundi.
Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, abanywanyi b'umugambwe SNL bo ku mutumba Maramvya bavuga ko bari bafise igikorwa cyo kugurura ingoro z'umugambwe. Abanywanyi ba SNL bavuga ko ugaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi rwaje kubadurumbanya kandi bari baronse uruhusha rwa musitaneri wa komine Mutimbuzi. Uno numwe mu banywanyi b'umugambwe urongowe n'umushinga amateka gatogwasa avuga ingene vyagenze.
Dekaritia acha telefona zambonera kuri amaze kuzi telefona ziraza zimaze kuza baca bafata idarapo yiwabo abari yo bashira kuri permanence ya Senel. Hanyuma abasenere nabavuga ati mwe nimushobora gushira idarapo yiwanyu kandi twidivise idarapo yiwacu tugomba gushiraho. Hanyuma abasenere base kwashobora gushira hiyo darapo yiwabo barayishingura bayishinguye imigwano rero cyatangura. Imaze gutangura abajijwe kugurura permanence baba barahashice babonye bahashice imigwano baca barayihagarika. Bamaze kuyihagarika barabimera yuko abategeza kuza kugura permanence bari bavuye ibujumbura indongozi zivuye ibujumbura harimo n'umushinga amateka. Hanyuma arugurura permanence ahije kuyugurura bobo baragenda abandi baragenda mu gade karite bakaba bari basezeranye yuko n'uwo mushinga amateka avuga yuko atamidurumbanyo isubira kuhaba bava basezeranye neza yuko atamidurumbanyo ishubuye kuhaba. Bamaze kugenda kugura permanence yo kumubona bacha baraza inzuri za permanence intebe zari baratwara bacha baratwara nifata umutama gatogwasa barayitwara. Bamaze kuyitwara rero baba abantu bari basigayeho n'imbonera kure barabakubita ari abantu batatu bari bahasigaye barabakubita barabagira iyo ndoyo.
Abanywanyi umugambwe Senel bo muri zone Maramvya bavuga ko abajejwe intwaro muri ako gace aribo ntandaro yo kutihanganirana hagati y'abadasangiye ivyumviro vya politike. Una kavuga ko mu vyabaye aho mu Maramvya abajeje intwaro bahaye impiga imbonera kure za CNDD-FDD kandi arizo zasomborokeje abandi.
Mu nyuma kimaze kuba tu Senel baje kuraba mugenzi wabo yarayakomereje CNDD-FDD nabatumako abatumye ko ababwira yuko agemba abakirishya inama y'umutekano yo kubahuza kugira ngo bongere baje hamwe ibyo bintu bareke kubigira mu karitimu. Icyo yadutangaje rero nuko baciye bafata amazi kubatumako babakora kwa muganga bari kora araba bagenzi babo mugenzi wabo baca batumako mu biro bya CNDD-FDD zone. Mu nyuma basohoceho baca batwagwa kugira none umunsi ntituramenye irengero ryabo ntituzi nabo babashize. Icyo kintu rero twibwe turi nk'abanywanyi ba Senel twibwe ntaho duhagaze mugabo umuntu aja mu mugambo wari wose akeneye cyangwa umuntu aja ari wose yumva ko ashoboye kuje. Tucya twumva yuko ari totezo ririko rirakogwa kugira ngo kumbure bagire ubwoba bate bomoke.
Umukuru wa zone Maramvya ari mu bagirizwa guhohotera abanywanyi umugambwe Senel arahakana ibyo bagirizwa. Singora Gaston ariko aremeza ivyabaye akavuga ko ariko haraba amatohoza kugira hamenyekana ukuri kuvyabaye.
Twumva yuko hariho abanyamugambwe ba Senel bari baje gushinga amapermanence yabo muri zone ya Buterere. Mugabo hafi yanje muri karitiye Maramvya mugabo ikukira zone ya Buterere yo muri Ntango. Rero imatwa dusumira bavuga yuko urwaruka rwacu urwaruka rwo muri zone Maramvya cancana ruri ke mugamo CNDD-FDD kuba rwagiye iyo muri Maramvya ya Buterere rugiye kuraba abo bantu ngo baje gushinga permanence ya Senel atarusha bafise. Mugabo tebeko we twari mu bikorwa bya rusange twakira n'abandi bashitsi bari batugendeye harimo n'abajournaliste bo kuri RTNB. Sinashoboye kubandanya kugira ngo menye amakuru yabyo neza. Mugabo kimwe cyo narumvise ko hari habaye imishamirano hagati y'ubwo rwaruka rwo muri Senel no ku CNDD-FDD aho muri Maramvya muri zone Buterere. Hama inyuma yaho twari tugitohoza kugira ngo turonke icyo tuzogira icyo tuvuze ko cyane cyane k'ubwo rwaruka rwagwavuye muri Maramvya ndongoye iwacu muri Mutimbuzi kugira ngo dushobore gutanga impanuro zitandukanye.
Hagati aho abanywanyi batatu b'umugambwe Senel barakomeretse muri iyo mishamirano babiri bakaba bari mu bitaro cyo kimwe na wa wundi umwe wo ku ruhande rw'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Igitangaza kikababaza indongozi z'umugambwe Senel muri zone Maramvya nuko kuri uyu wa mbere igipolisi giherekejwe n'imbonerakure cyahagaritse abanywanyi batanu ba Senel harimwo n'umukenyezi bapfungiwe muri brigade y'igipolisi ya Gatumba bakaba bahagaritswe bagiye gusuhuza bagenzi babo bari mu bitaro. Izo ndongozi zigasaba ko borekugwa atakirinze gusabwa naho urongoye zone Maramvya wewe avuga ko bahagaritswe kumva z'amatohoza. Mu nama y'umutekano yuno wa kabiri musitanteri wa komine Mutimbuzi Simo Butoyi hari icyo yasavye abanywanyi b'imigambwe na cane cane ugwaruka nuko go kwirinda gushamirana rupfi vya politike ngo kuko hagati y'abarongoye imigambwe ku rwego rwo hejuru atamishamirana iharangwa.
Desire Hatungimana turagushimiye. Reka noneho tujye mu Rwanda ahabari mu bashima icyemezo cyafashwe na koperative yabo Umwarimu Sako cyo guhagarika kwishyura inguzanyo bahawe mu gihe cy'amezi atatu. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru batangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bafite imibereho mibi muri iki gihe batabasha gusohoka. Asumta Kaboye yaganiriye nabo.
Ni ibintu byadufashije muri iyi minsi njyewe nta mu karere mbamo ngemera ibishyingugura amafaranga 800 ugashyiraho inkwi umubare w'inkwi ugura amafaranga 800 nawo twabifashe neza cyane kandi byadushimishije.
Uyu ni umwe mu barimu bakorera mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba wishimira icyemezo cya koperative yawe umwarimu Sako yafashe cyo kuba isoneye abarimu kwishyura imyenda bafashe muri koperative mu gihe kingana n'amezi atatu. Iyi nkuru yageze ku barimu nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru Ijwi rya Amerika ryasohoye inkuru y'abarimu basabaga leta ko yabatabara kubera imibereho mibi bashyizwemo na gahunda ya leta yafashe yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, icyemezo gisaba buri wese kuguma mu rugo. Abarimu basabaga ko mu bwizigame bashyize muri koperative yabo bahabwamo amafaranga make bakabasha kubaho muri ibi bihe babaye mu rugo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru koperative umwarimu Sako wasohoye itangazo rimenyesha abarimu bati inguzanyo ko babishaka babisaba bagahabwa amezi atatu batishyura inguzanyo bishyura gusa inyungu zayo. Koperative yavugaga ko ayo mezi atatu azongerwa mu gihe inguzanyo yari kuzarangirira. Ni icyemezo abarimu bishimiye. Uyu utashatse ko dutangaza amazina ye ni uwo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo.
Nk'abarimu iyo ufite umwenda tujya wata amafaranga ukoza ka bizinesi kandi bizinesi nyinshi zarahagaze, nta rujya n'uruza gikiboneka ku buryo ki wabonamo amafaranga runaka. Usanga umwarimu basiganye amafaranga make cyane, ukabura nk'umuri sansiyemu ihembwa amafaranga arenga 150,000, aho ugasanga usiganya 12,000 ku kwezi. N'urugero urumva ayo ngayo ntiyatuma ubaho mu buzima bwa buri munsi. Kuba rero badusoneye bati wazajya wishyura indi nyungu gusa kapitali kabiri uyiretse, byadufasha natwe kwirwanaho muri iyi minsi abantu basa nk'aho batemerewe gukora ibyo bari basanzwe bakora. Ariko yenda nkurikije kiriya twifuzaga cyo basa nk'aho batakemeye, ariko icyo bakoze cyo ni cyiza kandi turakibashimye.
Genzi wo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba yabwira Ijwi rya Amerika ko iki cyemezo kije kubasubiza mu buzima busanzwe kuko imibereho yabo yari imeze nabi muri iki gihe.
Ariko nk'ubu tuvugana iyo umuntu ari muri keredi akaba wenda ari kuri nivo ya ade asigaye ahembwa amafaranga 8,17,000 akaba ariyo sareri afite, umugore afite abana arakodesha, ubwo buzima buragoye cyane ku buryo kubaho nta handi hantu namwe kuri amafaranga yamufasha bigoye. Ubwo rero iriya nkuru yagize impact cyane mu kudutekerezaho, babona yuko waba afite iyo mibereho imugoye akwiye kuba yasaba kugira ngo nibura bareke kumukata aya mezi atatu turimo niyo bihaye kugira ngo nibura bamuhereze yasaririye yose nabo bashe kujya ku isoko hahe. Itangazamakuru mwaradufashije cyane ku buryo rwose mujye mukomereza aho ngaho muvugire n'abandi, kuko buriya hari ikintu mwadukoreye twebwe hari aho mwageze twebwe tutari kugera.
Abarimu baravuga ko izi ngamba zirimo gufatwa zizabafasha gusohoka muri iki kibazo hatabayeho gusaba leta ko yabagobokesha ibiribwa nk'ibyo irimo gufashisha abatabasha kubona amafunguro muri iki gihe. Ubuyobozi bwa koperative umwarimu Sako bwemeza ko buzasonera gusa umwarimu wanditse abisaba, bukaba bwarashyizeho uburyo ababyifuza bakwandika bakoresheje email zabo cyangwa telefoni zigendanwa. Ibi bikaba biri mu rwego rwo kwirinda ingendo zitari ngombwa muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na virusi ya corona. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo ukomeje kwiyongera. HCR rivuga ko mu mezi ashize y'uyu mwaka umubare w'abahunze igihugu maze kugera hafi ku 2,400. Ni inkuru tubaza umunyamakuru Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda.
Kubwishyiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri uyu mwaka w'2,200, abarundi batari bake barabandanije guhunga igihugu cabibarutse. Igihugu c'Ubuganda nico cakirye benshi abarenga gato 1,000, hagakurikira Congo yahungiyemwo abarundi bagera ku 840, hanyuma u Rwanda rwahaye indaro abagera ku 479. Abo barundi hafi 2,400 bahunze mu ntango z'uno mwaka biyongera ku bandi bagera ku 211,250 bahunze mu mwaka uheze w'2019. Naho nyene igihugu cakiriye benshi no Buganda hahungiyeyo abarenga gato 500,800. HCR rivuga ko ubu impunzi z'abarundi zihurumbira gusaba ubuhungiro mu Buganda no mu Rwanda kuko ariho bakigwa neza kurusha ahandi, umutekano wabo ugakingirwa bikwiye, abana bavuka bakandikwa mu bitabo bya leta ndetse n'abashaka kubakiza abo bakoroherezwa. HCR rimenyesha ko abo Barundi bahunga umutekano muke cyane cyane muri iyi minsi hegereje amatora yo mu kwezi kwa gatanu kuza. Bamwe mu bakiriwe mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baganiriye n'Ijwi rya Amerika nka bose nabo mu mugambi SNL utavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwasa baturuka ahanini mu ntara za Muyinga na Rugigi zihano rubibe n'igihugu cya Tanzania no mu guhunga. Bavuga ko baciye muri ico gihugu imbere yuko bashika mu Buganda.
Nagiye mu nama y'umuganda muri SNL burya sinamenya ko abari mpera n'impera bankora cyunga ati abagiye mu nama niba ariya nanaka nana inama irahera ndicahira ariko gatanu burya ku gatandatu nazindutse ntori suka n'agapanga za mubyanga imbonera kure nimba byamenye gute aho nza guca twahwanye ziri kuri siporo burya iyo siporo bayikoreye kuri jewe kuva umunsi sinasubiye muhira kandi ndi bwoza nuno musa cyarari none no ugira nuno uri mu rahunga
urahunga no hitanamba
we kuva icyo gihe nimuzi nazitunye umuntu
umuryango titeguye
titeguye ugira twe twarizanye ariko uyu twabonaniye Tanzania arije nabanje kugenda imbere y'igihe kubera
hajye uhita no muntu aba hari hano kantu kagahengekereje
abamwe nubwo kwabagafa komine gisoro yikuburiye ntibikikuriye waciye
Guhaguruka gwimbonera kure impunzi zivuga ko gwazomoje gwagurahakana ivyo wagirizwa mu kiganiro cyo kuraba uko icyuka cha politike cyifashe imbere y'amatora. Nansi Nenete Mutoni avugira uwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora
kwibwe umugambwe wacu CNDD-FDD tubanyeneza n'indi migambwe nico vyerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonera kure y'abakenya rugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima kuko babyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora. Ndashima cyane uko kwigumya no kwihanganiranira berekana.
Hashize akarivuga ko abo Barundi batomboye bakajabuka imbibe igihe ibihugu by'u Rwanda, Kongo n'Ubuganda vyabakiriye bitari bwugare imipaka mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Ubu hashize rifise amakenga ko muri iki gihe hugawe imipaka hari abatinyira umutekano wabo bazohava babura aho baca mu guhunga. Rigasaba ibyo bihugu ko bitozibira abo byitura basaba ubuhungiro nubwo hokurikizwa ingingo zo kwirinda ico kiza ca corona. Kurayo makenga Kayumba Rugina Olivier umunyamabanga horaho muri ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda Minema yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe kitahagaritse kwakira impunzi canke basaba ubuhungiro naho imipaka yugawe.
Impunzi ntabwo twigeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese iwe guhungiyeho uramwakira nkuko abandi bantu bose binjira ku mipaka nabo tugomba bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mipaka bagapimwa.
Icyo bikoze naho harababandanya guhunga igihugu n'abatahuka ntibabuze. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi hase yemeza ko abarenga 180,000 batahukanywe mu myaka ibiri iheze nka bose bavuye mu gihugu cya Tanzania. Gucika ubu haharugwa impunzi z'Abarundi zirenga 300,336 zikiri mu buhungiro. Tanzania nicyo kirimo benshi abarenga gato 168,000. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda zivuga ko zihangayikishijwe n'uko icyorezo cya COVID-19 kiramutse kigeze muri iyo nkambi cyakwararika nta rutangira. Ziremeza ko uburyo bwo kwirinda no gukumira icyo cyorezo ari buke cyane muri iyo nkambi, cyane cyane mu masoko naho batangira imfashanyo zagenewe impunzi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo, Vedaste Ngabo, yarabibonye, reka bitubwire neza.
Mugihe hirya no hino mu gihugu hashyizweho ingamba zo kwirinda virusi ya corona zirimo kubuza abantu guteranira ahantu barenze 20 ndetse no kugabanya umubare w'abantu bagendera mu modokari kuri za moto ndetse no kuri za bajaje muri Uvira na Fizi, ugeze mu masoko yo mu Rusenda usanga nta bikoresho by'isuku birimo indobo z'amazi yo gukaraba ndetse n'igipimo gipima ubushuhe. Kubwayo Felix n'umusungusungo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo amashyirahamwe ashinzwe ubuzima ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hari amabwiriza bagenda baheza impunzi mu kwirinda virusi ya corona, hari impunzi usanga zidakurikiza amabwiriza mu gihe ziba zitegereje guhabwa ubufasha.
Bo ihitugora cyane mu gihe cipokera, mu gihe tupanga abantu harimo abubahiriza n'abantu usanga batabyubahiriza. Utababwira ku bijyanye n'uburwayi buriho ko umuntu akwiye gutanga intambuko zitandukanye nka zitatu, umwe akaba hariya undi akaba hirya hari, kugira ngo ntihagire ububasha kwegerana n'ubundi bivana n'uburyo kwikingira ubwo burwayi. Bo harimo ababyumva n'abandi batabyumva, niko bivana n'uko ari ibyo tegeko bikwiye kugenda. Turabikurikirana mu buryo bw'ingufu bigashoboka. Iyo tubabwiye ko badakwiye kwicara hamwe bacavuga ati ntangora, twebwe abirabura ntangora ni kubijanye n'ubwo bugwayi ngo bufata abo bazungu.
Ndiho kubwayo Mishake n'umuyobozi wa village ya 10 kwa Musanze hafi ya Centre Jeune ari imbere y'impunzi abereye umuyobozi bari mu gikorwa cyo guhabwa ubufasha bw'amasabune. Atugarukira kuri zimwe mu ngamba bari gukurikiza mu kwirinda virusi ya corona igihe cy'ipokera.
Ubwo tuyirinda abantu bahagarara kure na kure ntibegerana. Icya kabiri mu kwinjira gupokera umunsi aragenda agacamaze gakaraba harimo umuti, amaze gukaraba akinjira akishyira ko ntiba wenyine, hama kamuhamagara agapokera isabune agasohoka yamataha atahura amakanya n'undi muntu ki. Nuko tubigenza.
Ikindi mukora
bo ikindi dukora mu kwikinga mu gupokera nuko mugatuma kwinjira umunsi agarara kure ntiyegere uwundi, kandi akaza yakarabye mu minwe. Bikunze benshi araba afite igitambara ku mazuru cyo kwifunga nk'abantu bajejwe isoko ni busanga afise igipimo cyo gupima ofise umushyo bwinshi no kwa afise gitabara gifuka ku munwa.
Icyakora Marie Gorette Shimirimana avuga ko izi ngamba zo kwirinda virusi ya corona babashyiriyeho ari nziza nubwo bibatwara umwanya muremure kugira ngo bubahirize amabwiriza baba bahawe.
Je naje mu gitondo yo gupokera amasabune ageze isaha ntararonga isabune n'izara yanyishe kubera abagenda bumva ibinyuze umuntu umwe kandi bagateba guhamagara.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi avuga yuko mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona inkunga zigenewe impunzi bazajya bazitangira mu migwi y'abantu batarenze 20. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi Amerika, Radio Yanyu.
Aho ni naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitaha. Turabibutsa ko ikiganiro muri Isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ni kimwe rero mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu, kuko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Turabashimiye rero ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Zero.